Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ni radio ijwi ry'Amerika isamira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu tumvira ku miyongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tumvira kuri FM ijana kane n'ibice bitatu mu shora kandi no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu www akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwaramutse mushuti mwese namwe bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Abanyapolitiki baba hanze y'Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko batakambira makungu bayasaba gukurikiranira hafi amatora yimeje bavuga ko ateguye nabi kandi ariko ategurwa mu gihe umutekano ifashe nabi.
Aya matora nako arimo ategurwa mu gihe atabamenyesha makuru bashobora kuvuga neza ibimo biraba bitaryohera ubutegetsi na CNDD-FDD byose babifunze bakabihagarika. Kwadura Amerika, ijwi ry'Amerika, BBC gahuza miryango.
Uyo ni Jean Minani, umukuru unani senaida rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'ubwicanyi maze guhitana abantu benshi mu Burundi, eka hamwe n'inkuru yerekeye ikiza cya corona virus COVID-19 cyihaye inganda no mu bihugu by'i Buraya kikagira kandi ingaruka ku butunzi muri Afurika. Tubura zigaruka ku mukanya kari imbere. Aya makuru y'umunsi tuyatangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ndakuramukije Frederic tuyahereye mu yavugwa aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umugabo yitwaje inkoho wo mu gisagara cya Milwaukee ni muri leta ya Wisconsin yarishe abantu batanu imbere y'uko nawe yiyica. Byabaye cyo ku munsi wa gatatu ku ihinguriro ry'inzoga ryitwa Molson Coors ni muri icyo gisagara nyene. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo yari afise imyaka 51 ariko nticashimye gutangaza izina ryiwe ndetse n'amazina y'abahasize ubuzima imiryango yabo itarabimenyeshwa. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko atibaza ko ikiza cya corona canke COVID-19 mu yindi mvugo kizobangamira Abanyamerika. Trump yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu biro byiwe White House. Abahinga ba Leta ya Amerika ndetse n'abigenga bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko uwo mugera ufise ubushobozi bwo guhinduka vuba bwangu. Nabo bategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu batangaje ejo kuwa gatatu ko abantu 14 bamaze kwandura uwo mugera muri Amerika hamwe n'abandi Banyamerika 42 bugaraniwe mu bwato Diamond Princess ni ku nkengera z'Ubuyapani. Igihugu cya Arabia Saudite cyarahagaritse gutanga viza kubifuza kugendera igisagara cy'Iranda cy'Imaka kubw'impungenge n'ubwoba bw'uwo mugera wa corona. Icyo gisagara gisanzwe kigenderwa n'ibihumbi by'abayisilamu bo ku isi nzima buri kwezi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu w'icyo gihugu avuga ko abimwe amaviza ari abava mu bihugu uwo mugera wagaragaye ko wanduwe na benshi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi asaba ituze mu gihugu ciwe inyuma y'intureka z'imisi itatu yabaye hagati yabo mu idini ry'abahindu n'abayisilamu ku murwa mukuru New Delhi. Iyo migumuko yahitanye abantu bashika 23 abandi barenga 200 barakomereka. Iyo mirwano yatanguye ubwa mbere guhuza abashigikiye amategeko mashasha yerekeye ubwenegihugu hamwe n'abatayashigikiye mu nyuma zihinduka intureka hagati ya moko. Leta ya Modi yashikirije ko aya mategeko atagamije gukumira bamwe canke abandi ariko atumbereye gukingira abatari abayisilamu. Iyo leta ivuga ko bahamwa mu bindi bihugu. Abarwanyi bakora iterabwoba bashimikiye ku idini rya Kiisilamu barongereje ibitero ku bajejwe umutekano no ku basivile mu buraruko bwa Mozambique. Umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu watangaje ko ishami ryawo muri Afrika yo hagati gisha abasirikare 9 bo mu nteko za Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rivuga ko iyo ntara ya Cabo Delgado imaze kugabwamo ibitero 28 kuva mu ntango z'uyu mwaka. Abanyagihugu nabo barenga 100,000 bakaba bamaze guteshwa ingo zabo. Bombe yaturitse ku murwa mukuru Kabul muri Afghanistan ejo ku munsi wa gatatu yakomerekeje abantu bashika ku 9. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati Nasrat Rahimi yashikirije ko iyo bombe yari yatezwe mu ipikipiki. Nta muhari uravyitirira. Abatalibane baciye bahakana ko babitabaraba, bavuga ko byakozwe n'abajejwe iperereza mu ntumbero yo gutera akajagari. Agahengwe k'iminsi 7 abarwana bari barahanye ko guhagarika intambara katanguye kubahirizwa ku munsi wa gatandatu, kakazurangirana n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze za Amerika hamwe n'abatalibani ku itariki ya 29 z'uku kwezi i Doha mu gihugu cya Qatar.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse namwe nshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikiriza mukoresheje adresi yacu ya email, radio yacu @gmail.com na Facebook @ radio yacu @.com.
Iwanyu mu ntara,
iwanyu kanini mu ntara, no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Kenya turabashikiriza inkuru ijanye n'umushyantare Ben Rutabana waburiye yari yazimiye, yari yabuze irengero ryiwe ryari ryabuze mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Akaba rero yagejejwe imbere ya bacamanza mu Kenya. Turabashikiriza inkuru na mugenzi wacu Venuste Shimimana yakurikiranye inkuru. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize iyindi nkuru yo mu Rwanda. Kuri munsi wa gatatu General Major Mubarak Muganga arongoye ingabo mu gisagara cya Kigali no mu ntara y'ubuseruko yagiranye ikiganiro n'abatwara ingenzi kuri moto mu gisagara cya Kigali. Ku nshuro ya mbere uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda yaciye amarenga ku ingabo z'u Rwanda arizo zija muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe ika ingabo canke abagwanya ubutegetsi imitwe idacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Abo rero n'abagwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ni inkuru ya Eric Bagirubusa umenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kungingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba General Major Mubarak Muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mpfu za bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya Leta y'u Rwanda. Nka Lieutenant General Sylvestre Mudacumura wo muri FDLR wapfuye mu mwaka ushize wa 2019.
Abitwa ba Mudacumura, abitwa bande bose bariyo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenze. Ariko nabo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi. Ubu hari ahitwa ku Mukamira hari abagera kuri 350 n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke, nicyo ngo bifuze. Kandi ubundi ntambara zose zigira impamvu, ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona.
General Mubarak Muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa Kigali bibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga, yanizeje ko Leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza ziterambere mu myaka izaza.
Izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo, ariko ntabwo birangira bityo. Kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye, ikibuga cy'indege cya Bugesera, imihanda baragenda bayongera, umuturage wese akirembere y'imyaka 2030 umukene muri twebwe yagombye kubona amadolari 4000.
Afatiye ku nama mpuzamahanga izahuriza i Kigali mu kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga 50 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza, umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali mu ntara y'Iburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri motoko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya Commonwealth itazazamo kidobya.
Duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadushyigira amafaranga narebabwiye nakangari ni menshi kubi kandi buri muntu azabonaho. Abaturanyi rero inkuru nk'iyo njye ntabwo baba yifuza, bagira Imana ariko ntabwo ari Imana, ni ibyago. Ntabwo iyo nama yaba kuri bo, kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba hangaha, kuko nyuma iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri, abandi bose baraho ntawemere kuvuga imyaka ibiri. Murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose, duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka. Niyo mpamvu buri mumotari ugenda yawumva ibikorwa byanyu navuze, dukumira icyaha kitaraba, buri wese ari ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba, kuko hari ikintu gihagarikiye gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho.
Mu mwaka ushize 2019 nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u Rwanda, ubu bari mu nkiko. Generali Mubaraka Muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga 300 baherutse kugezwa mu Rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo barimo Kapiteni Eriman Nsengimana wari wasimbuye Majoro Karikisi Nsabimana bakunze kwita Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FLN na udacana uwaka n'ubutegetsi bw'ikigali.
Baba ni 350 ni abayobozi abiyita abayobozi, harimo n'uwitwa Herimana umwe wari warasimbuye Sankara ariwe muvugizi wa CNLD. Nawe ari hariya baravugira mukamira ngira ni hatangira amakuru uko ni aba bazatumara rwose ibiki bari kumukamira turi mufugabura twaragowe turondora. Ariko ni rwo Rwanda, bagakora nabi tukabakorera neza, bagakora nabi tukabakorera neza, ariko ntabwo twaguma muri ibi.
Mu bihe bitandukanye amakuru ataremezwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga i Kongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe urwanya. Ni amakuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za Kongo FARDC. Hari ku nshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ko u Rwanda rushobora kuba rwari rufitemo akaboko.
Uko byawe intambara ndazikeneye ariko iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana gyewe wa 50 nataha. Oya, nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye. Dufite Rwanda eya, ntabwo tukigendana n'amaguru, ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9, ariko ubu Rwanda eya hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyina ibimsinzi.
Igihe twateguraga iyi nkuru twahamagariye to na Colonel Nosa Munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru. Generali Mubaraka Muganga avuga yo kuba ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga i Kongo zikoresheje sosiyete y'indege Rwandeya mu kurwanya no gucyura batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ku cyo kiganiro cya Generali Mubaraka Muganga n'abamotari atacyumvise. Yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza Generali Mubaraka Muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha. Ku butegetsi bwa Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u Rwanda yarushijeho kuba myiza. Bwana Tshisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza Kongo. Kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yavuze ko igihe u Rwanda rwasabwa uwo musanzu rwawutanga. Tuzabafasha, twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri Kongo, kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese. Rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo, tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho. Ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 2019 nibwo sosiyete y'u Rwanda Rwandeya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo i Kinshasa mu gihugu cya Congo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, twatubwiye ko mukanya twari kugaruka ku nkuru ya Ben Rutabana yari yarazimiye ka irengero ryiwe ryari ryarabuze mu kwezi kw'icyenda. Uyu munsi rero mu Uganda byari bitekanijwe ko arenguka imbere ya sentare, ariko ntiyarengutse. Nibaza ko inkuru tuzogira koko mu kanya kari imbere canke tuzogaruka ko mu minsi iri imbere canke nitwaronka andi makuru janye n'inkuru turayabashikiriza mu kanya. Reka rero ubunaho tuje mu Burundi, aho abanyapolitiki baba hanze Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko baratakambira amakungu bayasaba kutarira amaboko muri iki gihe himirije amatora. Bavuga ko ariko arategurwa mu gihugu kirangamwo umutekano muke. Abonaboni Yohani Minani arongoye Senareda na Jeremy Minani avugira Sefor Arusha bakaba bamenyesha ko atagihindutse amatora ariko ategurwa ashobora kuba gukwega akarambaraye. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Muri urwo rwandiko Yohani Minani arongoye Senareda yarungikiye inama y'umutekano ya Uni warongoye Senareda amenyesha ko amatora mu Burundi ategekanijwe gutangura igenzo rya 20 kwezi kwa gatanu uno mwaka ateguye nabi cyane. Amenyesha ko abatavuga rumwe na leta bariko baricwa abandi batotezwa, abanyapolitike nabo batavuga rumwe na leta bifuje gutaha iyo leta ibabonyemwo inguvu ibamirira kure. Yohani Minani akabona ko umugambwe CNDD-FDD ufise ubwoba bwo gutsindwa.
Ubu leta y'Bujumbura ifise ubwoba ko idashobora gutsinda amatora ntacyo batariko barakora kugira ngo baburabuze aho bahiganwa muri byose. Umugambwe wo babonye ko utangwe kugira inguvu ucura bufuni na buhoro hamwe n'abanywanyi babo, aho babona bose ko ushobora kuba intambami nabo nyine barabangamiwe. Naho twabonye ico bundi Jeremy Ngenda ku mana na Mudelega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi, ariko twamenye ko bwari ubwoba gutinya kwa abantu batashe hoba igihungabanye mu mugambwe wabo. Tumwe turaje mu matora mu gihe rero abantu bose bafise ubwoba bavuga ati mbese abakandida bacu bazobemera bazokwemererwa.
Ikindi cyerekana ko CNDD-FDD ishaka kwiba amatora kugira ntitsindwe kuko imaze kubona ko bishoboka nk'uko bishikizwa na Yohani Minani no kwirukana amaradio yose yigenga ku butaka bw'u Burundi n'amashyirahamwe atarondera inyungu za politike kugira ukuri ntikuzomenyekane mu gihe cy'amatora.
Aya matora nako arimo arategurwa mu gihe atabamenyesha makuru bashobora kuvuga neza ibimwo biraba bitaryohera ubutegetsi na CNDD-FDD Joseph babipfunze bakabihagarika. Voix d'Amérique, Ijwi ry'Abanyamerika, BBC gahuza miryango, amaradio yose yoyo bari ba peya n'izindi zose Renaissance n'izindi zose zitavuga ibyo bashaka abo batumuye ngo babisambure barabahagaritse. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro muri leta bya politiki babona ko atavuga icyo bashaka nayo nyine barayirukanye barayasambuye, ayandi yarahunze ayandi yarahagaritswe. Aya matora zuba atabarorezi bahari baranse ko haba babarorezi mpuzamakungu nako n'abarorezi hagati mu gihugu adashaka ntibazubaha uruhusha kuja kugira kurorera gushishoza.
Kubera ibyo byose Yohani Minani asaba inama y'umutekano ya Uni kugumiza ijisho ku Burundi muri kino gihe himirije amatora na rijya hibonekeza ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu. Yohani Minani agasaba iyo nama y'umutekano ya Uni kugumiza Burundi mu bikorwa vyayo ikisunga ibimenyetso vyerekana itituka ry'umutekano ku gihugu vyerekanywe n'umugwi wa Uni ujejwe amatohoza ku Burundi. Mu gihe rero urunani Senarede rwituye inama y'umutekano ya Uni, urunani Sefor Arusha nago nyene rurikemwe abanyapolitike batavuga rumwe na leta bandikiye umuhuza mu matati y'u Burundi akaba n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni kugira ahaguruke bigishoboka ayo matora atunganijwe nabi nahava songera isibe mu Burundi. Jeremy Minani avugira Sefor Arusha asaba umuhuza w'abarundi cyo kimwe n'abahagarariye amasezerano ya Arusha kubandanya bayahagararira kuko biboneka ko leta y'u Burundi iri kure yaho nyanga bimwe bigaragara.
Amatora y'umwe naya aje gusongera isibe kuko yaba amatora y'ukuri yofashije basi gushiraho leta yo kwihutiye guheza injyane umugambwe CNDD-FDD washize mu gihugu. None uwo mugambwe nyine niwo ubigaragara kuri ko urategeka ukuno ya matora atunganyo bigaragara ko uzotegeka nini yova mu aya matora je ndumva ndivuga yuko aya matora je gukwega karambara aya matora je gutuma urugwimo twahora mu ruhinduka intambara kuvyukuri yikivunga ishobora no kugera karambara ya karere kose ico gituma twibukije muhuza yuko icihutirwa yoko rije shoboye byose akavugana n'abakuru bigo bakarere akavugana n'abandi bose bahagarariye amasezerano ashobora kugira ngo balabe ntibemere ntibareke ngo igihugu cy'Uburundi gihume kigwa mu kaga.
Aya makenga rero y'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ku matora yimirije n'abanyapolitike baba mu Burundi barayabona. Terence Manirambona avugira umugambwe SNL aherutse kumenyesha mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwitotezwa rikoregwa abanywanyi babo rishobora gutuma amatora atagenda neza. Kiretse iryo totegwa rikoregwa na cane cane abanywanyi ba SNL, imigambwe ihurikiye mu runanikira Burundi ibona ko n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi SNI utorohereza imigambwe itavuga rumwe na leta mu kubankira kubongera ikiringo cyo gutanga vyankenegwa bisabwa mu matora abaje n'amaba makomine, kandi numugwise ni ubona ko vyinshi muri vyo aramananiza. Desire atunga imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Mu kanya twabayemereye ko mu gihe twabona makuru ajanye n'icatumye Ben Rutabana yari yarabuze irengero ryiwe ryari yarabuze eka akaba rero uyu munsi byari bitekanije ko arenguka muri sentare ntiyarengutse rero ariko amakuru tuko turaronka turi kumwe na mugezi wacu Venuste Nshimimana yakwikanya amakuru akaba iyo tubwire igituma ivyo bitabaye uyu munsi ntaye atarengutse. Venuste, muraho.
Ndakumva neza Frederic.
Murashaka kutubwira umushya nawe Ben Rutabana yari yarazimiye mu kwezi kw'icyenda uyu munsi byari bitekanijwe ko arenguka imbere ya sentare, siko byagenze? Mwoba muzi ica bitumye?
Icyo nakubwira nuko mu kanya navuganaga na Maître David Mushabe. David Mushabe akaba ariwe wunganira Ben Rutabana mu mategeko. Yabwiye rero Ijwi rya Amerika kuri telefone ko Ben Rutabana atagejejwe imbere y'ubucamanza, abakekwaho kuba bamufite bahawe ikindi cyumweru basabwe kumuzana mu rukiko ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rero ni mu cyumweru gitaha. Nibutse ko byari byasabwe n'urukiko rukuru ku itariki ya 20 uku kwezi. Umucamanza Esther Nambayo akaba yari yasabye urwego rw'ubutasi rwa gisirikare rwitwa CMI kimwe n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu ISO ukwerekana Ben Rutabana.
Ben Rutabana urubanza rwiwe kanirengero ryiwe ryaravuzwe ko vyinshi. Murashaka kutwibutsa mu majambo make cyane gose Ben
n'umuntu nuko Ben Rutabana yaburiye muri Uganda ku itariki aho yari yageze ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cyenda, akaba yari aturutse mu Bubiligi aho yavuye ku itariki ya kane, ahageze rero aburirwa irengero. Ben Rutabana ahubwo ni muntu ki? Ben Rutabana ni umwe mu bayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi RNC, akaba ari komiseri ushinzwe amahugurwa muri iryo shyaka. Ben Rutabana yahoze mu ngabo za FPR inkotanyi ngabo za Rwanda muri 1994, nyuma yaje kuva mu ngabo z'u Rwanda arahunga. Ni n'umuhanzi uzi gukora mu nganzo. Ben Rutabana rero nk'uko avugaga yemwe irengero mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize, icyo nabwira bumva Ijwi rya Amerika nuko afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa.
Urakoze cyane gose Venuste kuri iyo nkuru.
Urakoze nawe Frederic.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Amakuru twateguriye arabandanya dukubitire kandi mu Rwanda, aho abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda baronse amanota meza kurusha abandi mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza uyu mwaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indero REB cerekana ko abo bana bari muri batanu ba mbere mu gihugu cyose. Ni inkuru ya Claver Niyonkuru, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Hanyuma amanota narose yaranshimishije, naragerageje ndiga cyane, ndiga kugira ngo ndabitore, ariko n'amahirwe yaragiyemwo mbona Imana irabikoze ndabitora cyane.
Gerard Ndayishimiye ni umwe mu bana b'abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda baronse amanota meza mu kibazo cya leta kiba uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza. amanota agaragazwa n'ikigo cy'igihugu REB gishinzwe indero yerekana ko uwo musore aba mu ikambi ya Mahama n'abandi bagenzi we babiri Sheila Benita Ingabire abinyamata mu karere ka Bugesera na Modestin Nahimana baronse amanota meza cyane baba muri batanu ba mbere babiri muri bo bafise ijana ku ijana kuronka uwo mwimbo ntibyaboroheye kubera ubuzima babayemo akarorero na ka Gerard Ndayishimiye aba mu ikambi ya Mahama yihunganye ari wenyene ubwo ishyirahamwe Halster ryita impunzi ryita Enfants na Compagnie mu Gifaransa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kwiga yabifatanya no guca ingero kugira ngo abeho.
Nize mu buzima bugoye cyane, nari umuntu w'umwana yizanye mu nkambi bita inkorokoro, ndi umwe ndibana nko muri weekend nagomba kujya gushaka udufaranga twamfasha mu ndwi hagati kugira ngo mbashe kwiga neza. Ku mugoroba ndose akanya nkagenda gusoma ibitabo muri library nkasoma nshyizeho umwete, hanyuma mu ijoro nubwo nataha sinagenda ngo ndyamuko nkashika ndondera ibyo kurya nabirangiza nkasubira gutorikaye nkasubiramo ibyo twize nkiga none nkabona kuryama. Ubwo naryama nk'amasaha nk'atatu ntabwo byoroshye, hari igihe usanga warose udukaye tutakwiye ikaramu rikaguherana baba guhaye kandi ugomba kuba wigurira ibindi, rero nk'abantu nkatwe tuba twizanye babitugora.
Arafite ico abwira abana basangiye ubuhungiro
akamu nagomba kubatera ni uko boshyiramo intege bakagira imbaraga bagakora cyane, kuko baravuga ngo ushaka inka ryama nkatwe kandi ushaka umubira agomba kuba yabira koyo. Mu gihe rero aba bana baba bashaka gutora ikibazo nkuko byangendekeye niwo araba ngo ndi mu buzima bugoye, ahubwo weho wo kwiha icyizere ukavuga ati nubwo ndi umwe cyangwa se nubwo bingoye nubwo turi kumwe n'ababyeyi bakaba batari ko baramfasha reka nkomeze nige shire ku imbaraga nige neza ndabe ko natsinda.
Abo banyeshuri indoto zabo no kubandanya amashuri ya kaminuza yamara kubera uburyo buke umwizero ni muke bagasaba ifashanyo.
Jewe pe ndumva yuko kaminuza nashaka kuyibandanya, ndumva yuko hariho n'abandi bagiye baronka amanota nkanje kandi nabo babipfuza kubandanya kaminuza. Ubwo ikintu nasaba ni uko nyine boraba nk'ubu turi impunzi, nta muntu ashoboye kwigisha ari impunzi, bakatwigisha bakaduha nk'imfashanyo bakaduha nko ku bigo tukabandanya na kaminuza ugacana masters bishobotse za dogutora. Nuko buriya umuntu abafise intego nk'iyo oya.
Uwutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka arakeza abo banyeshuri muri uyu mwaka w'ishuri watanguye mu kwezi kwa mbere guheze. Iyi komite isaba imfashanyo abanyeshuri hafi 1400 babuze ubushobozi bwo kwiga, harimo abagera ku 700 bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ntadohoka asanzwe ari n'umwe mu bavyeyi ahamagarira ubwira ico afasha kugira ico akoze kugira ngo abo bana nabo biyige, ati kumbure no muri abo ntiyoburamwo ababa ba mbere. U Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zirenga gato 73,000, ibice birenga 65% kw'ijana vyabo n'abana bafise imyaka yo kwiga. Cye Clave Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Clavera, unaho ni kakanya ko kubasha Ernest Nshimimana aragaruka ku matora rusangi ya mbere yabaye mu gihugu cya Zimbabwe.
Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1980 nibwo habaye amatora rusange ya mbere muri Zimbabwe, yabaye nyuma y'intambara yo guharanira ubwigenge yabaye hagati y'abagize imitwe itandukanye na leta yari yemewe ya Rhodesia. Imitwe yarwaniye ubwigenge yari ishyigikiwe n'amashyaka yarwanyaga irundakoko muri Afurika y'Epfo ariyo African National Congress ANC na Pan-African Congress PAC. Nyuma y'ibiganiro bagiranye na leta y'agashaka buhake ya Rhodesia hashyizwe umukono ku masezerano yasinyiwe Lancaster House mu Bwongereza. Ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1979 yemeje ihagarikwa ry'imirwano. Ayo masezerano rero niyo yatumye habaho amatora rusange yabaye mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1980 muri Rhodesia y'Amajyepfo, hagatorwa leta yayoboye igihugu cyari kimaze kubona ubwigenge bwemewe n'amahanga, ubwigenge bw'igihugu cyitwa Zimbabwe. Amatora yatsinzwe n'ishyaka ZANU ryegukanye intebe 57%. Umuyobozi waryo Robert Mugabe yahise atorerwa kuba minisitiri w'intebe wa Zimbabwe. Yabonye ubwigenge ku mugaragaro mu kwezi kwa kane umwaka w'1980 yigobotoye Ubwongereza.
Turabashimiye inshuti mwese mwadukurikiranye, mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.